ఇది నిజమిది అమెరికా. Izwi ya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Mwaramutse ishuti mwese muduteza amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2019 kuri mikro muri kumwe n'Ange Fiden Yongabo.
Igihe tworonka ako gahinguriro kegereye mwino komine cyoshika twebwe abene gihugu natwe kikaka kutugendera kuko nahantu tugisikana kugira turonke akunyu yatupfuna cyane.
Uyo ni umwe mu banyagihugu bo ku mutumba Ruhengeri komine gashikanwa mu ntara ya Ngozi mu Burundi. Bidogera ubukene bw'isoko bashoreramwo imisigati barima hamwe n'ubukene bw'ihinguriro ry'isukari. Tubafitiye nani makuru kuri raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Amnesty International ku iraswa ry'impunzi z'abanyekongo zari mu ikambi ya Kiziba mu karere ka Karongi mu burengero bw'u Rwanda. Tubafitiye n'inkuru ku nyishu y'inama nshingamateka na nkenguzamateka by'u Burundi ku ngingo y'inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi gutahukana abasirikare igihumbi b'Abarundi bari mu bari mu gihugu cya Somalia kugarukana amahoro n'umutekano hamwe no gucegeranyo cicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku byaranguwe n'ubushikiranganji bumwe gukira mu kiringo cy'amezi atandatu arangiza umwaka w'ibihumbi 2018. Nyamara reka duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi tubafitiye muri uyu mwanya. Amakuru mwateguriwe kandi mugiye mushikizwe na mugenzi wanje Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce.
Mwaramutse Fidele. Turahera muri Afrika. Igihugu cha Afrika y'Epfo giterekanya gushikiriza uwahoze umushikiranganji w'ikigega cha leta wa Mozambique Manuel Chang'e leta yiwe aho kumuha leta z'umwe za Amerika imurondera ku byaha aregwa by'ubutunzi. Ibyo byashikirijwe n'umwe mu bategetsi ba Afrika y'Epfo. Chang'e w'imyaka 33 bitekanijwe ko ku munsi wa kabiri i Johannesburg ariho azoshikirizwa ivyirungikwa ryiwe. Afunzwe kuva agifatwa mu kwezi kw'12 igihe yagira afata urugendo aje Dubai. Leta z'umwe za Amerika na Mozambique biriko birarwanira kumuronka ku byaha yagirizwa byo gufata ingurane yo mwibanga y'imiliyaridi 2 z'amadolari yatumye igihugu cya Mozambique kija mu ngorane zikomeye z'ubutunzi. Bamwe muri Mozambique bavuga ko mu gihe yorungikwa muri Leta z'umwe za Amerika ariho yohanywa bimwe biboneka. Jose Mantegase avugira umugambo uri ku utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mozambique Renamo avuga ko mu gihe Chang'e yorungikwa muri Mozambique atana kimwe yokoregwa yoguma yidegembya. Papa Francisco ejo ku munsi wa kane niho yugurura inama yo guca hirya no hino ikibazo kimaze igihe kirekire cy'amabi afatiye ku gitsina akorwa n'abakozi ba Ekleziya Katolika. Ku munsi wa mbere w'iyo nama izomara iminsi ine iri kirabera i Vatikano mu Butaliyano, Papa yabwiye indongozi 190 za Ekleziya Katolika ko abakristo bariko barabakurikirana kandi barindiriye inyishu n'ingingo zikomeye zizova muri uyo mwihoyezo zitagarukira gusa kunegura ibiba ariko ziherekezwa no guhana abashurashuje abakiri bato. Yasabye abitabye iyo nama kumviriza amarira y'abana bato bakeneye ubutungane. Iyo nama itumbere kwigisha abarongozi b'ishengero ingene bawutorera umuti ibyagirije by'ubusambanyi n'ingene bo kwifata imbere y'abahohotewe hatibagiwe no kurinda ibibazo nk'ibyo muri kazoza. Ibibazo by'ubusambanyi muri Ekleziya Katolika byaravuzwe cyane muri imyaka 30 aho amaraporo atari make yagiriza abarongozi b'iryo shengero gufata abana bakiri bato ku nguvu. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yarugaye urubibe igihugu ciwe gihana na Brazil, yongera aragabisha ko ashobora no kubikora kuri Colombia kugira buze imfashanyo ko zinjira mu gihugu. Amatoni y'imfashanyo zifungurwa imiti hamwe n'ibindi byinshi byavuye muri Leta z'Ubumwe za Amerika byazibiriwe ku rundi ruhande rwa Colombia ahari kiraro kigihuza na Venezuela. Maduro avuga ko Venezuela atari igihugu gisegerereza kandi akavuga ko yanse imfashanyo avuga ko ari imyiteguro ya Leta z'Ubumwe za Amerika yo kuvogera igihugu ciwe. Maduro yarungitse abasirikare ku mbibe z'igihugu. Umukuru w'inama nshingamateka Juan Guaido avuga ko ariwe mukuru w'igihugu w'imfata kibanza nawe yashikirije ko ategekanya kwinjiza izo mfashanyo mu gihugu ku munsi wa gatandatu naho igisirikare kimeze magabo ariko ntatomora uko azobikora. Maduro yaremeye kuganira na Guaido ariko yanka kuva ku butegetsi canke gutunganya ayandi matora. Abasirikare bashika amajana abiri ba Leta Zunze za Amerika nibo bazosigara muri Siria inyuma yaho Leta Zunze za Amerika zizokurirayo basirikare. Ibyo byashikirijwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu White House ejo ku munsi wa kane. Mushikiranganje wo kumenyesha makuru muri ibyo biro Sarah Sanders yavuze ko igitigiri gito c'abasirikare babungabunga amahoro ari bo bazosigara muri Siria mu kiringo kanaka, ariko nta byinshi birenzaho yashikirije. Babajijwe ibijyanye nayo makuru cyo kuwa kane nyene, ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwarungitse abamenyesha makuru kubaza ibiro by'umukuru w'igihugu White House. Mumenya ko abasirikare b'abanyamerika bashika 2000 ari bo bari muri Siriya gufasha abarwanyi b'abakurde bariko bararwanya ibisigarira by'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Kuri izo ntambara nyene, indege z'intambara z'urunani rurwanya iterabwoba muri Siriya zarateye gace kagisigayemo abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu inyuma y'utwigoro two guhungisha abanyagihugu bari bakiri mu byara by'abo barwanyi. Ibyo bitero byabaye ejo ku munsi wa kane mu mihana ya Baghouz, ni nyuma y'umunsi umwe abanyagihugu 2000 bakuwe muri ako karere. Ubwo runani rurongoye na Leta Zunze za Amerika rufadikanije n'abarwanyi bo mu bwoko bw'abakurde bo mu hari Force Democratique Syrien bavuga ko abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu bacugarijwe i Baghouz kandi babuze ubuhungiro.
Urakoze Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda makuru yo mu karere. Umwaka urangiye impunzi z'abanyekongo zari mu ikambi ya Kiziba mu karere ka Karongi mu burengero bw'u Rwanda zigira imyirekano zerekana ko zitishimiye ko zifatwa mu Rwanda. Zarashwe n'abapolisi b'u Rwanda itariki 22 y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2018. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International ryasohoye raporo ku iraswa ry'izo mpunzi. Umumenyeshamakuru Geoffrey Mutagoma niwe adusomera ibiri muri iyo raporo.
Umuryango Amnesty International utangira ugira uti: abapolisi barakidegembya mu gihe impunzi z'abanyekongo zigaragambije zinubira uko zibayeho zo zifunzwe. Uyu niwo mutwe Amnesty International yahaye iyi raporo ugenekereje mu Kinyarwanda. Hashize umwaka umwe impunzi 11 ziciwe mu mujyi wa Karongi, izindi zicirwa mu nkambi ya Kiziba mu burengerazuba bw'u Rwanda. Izi zarashwe na polisi ubwo zasohokaga mu nkambi zerekeza ku biro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR zinubira igabanuka ry'ibiribwa n'izindi fashanyo zagenerwaga. Amnesty International irasaba ko abapolisi barashize impunzi bakorwaho iperereza, ababigizemo uruhare bakabiryozwa. Mu gihe nta perereza ryigeze rikorwa ngo rinatangazwe kuri ubu bwicanyi, impunzi 63 zifunzwe ziregwa ibyaha bifitanye isano n'iyo myigaragambyo. Bimwe mu byo ziregwa ni ugutegura no kugira uruhare mu myigaragambyo itemewe, gukwirakwiza ibihuha bitera icyasha ubutegetsi bw'u Rwanda. Banashinjwa kwigomeka ku buyobozi bwa leta. Amnesty International iramagana ubushake buke bwo gukora iperereza ku myitwarire y'igipolisi cyakoresheje imbaraga z'ikirenga ku mpunzi zigaragambirizaga ku cyicaro cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kiri Karongi no mu nkambi ya Kiziba ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ushize. Ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri nibwo impunzi zibarirwa mu magana zasohotse inkambi ya Kiziba, zagenze ibirometero 15 zinubira igabanuka ry'inkunga zagenerwaga na HCR. Icyo gihe zasabaga gusubizwa iwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa zikimurirwa mu kindi gihugu kitari u Rwanda. Izi mpunzi zamaze iminsi 3 ku cyicaro cya HCR Karongi, nubwo abapolisi, abayobozi b'inzego z'ibanze n'abahagarariye HCR bazisabaga gusubira mu nkambi. Ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri, abapolisi bamishe ibyuka biryana mu maso mu kivunge cy'impunzi ndetse banarasamo amasasu yica. Impunzi 8 zahasize ubuzima, izindi zirakomereka. Kuri uwo munsi n'ubundi HCR yatangaje ko hari izindi mpunzi 3 ziciwe mu nkambi nazo zirashwe n'abapolisi. nyuma yaho igipolisi cyavuze ko impunzi z'abarwanyije ndetse zigakomeretsa abapolisi barindwi. Hari umutangabuhamya wabwiye Amnesty International ko abigaragambya bateye abapolisi amabuye, ariko ngo byari uburyo bwo kwirwanaho abapolisi bamaze kubasukamo ibyuka biryana mu maso. Ibyo yatangajwe n'inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda na komisiyo yayo y'uburenganzira bwa muntu bigaragaza kubogama. Ni iby'iperereza ku mpunzi zagize uruhare mu myigaragambyo, aho gucukumbura imyitwarire ya polisi yatumye bamwe mu mpunzi bafatwa abandi bagakomereka. Iyi raporo inavuga ku mpunzi zifunzwe. Kugeza ubu hafunzwe abagera kuri 65 bafashwe hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwa gatanu mu mwaka ushize. Polisi ikimara gutatanya bigaragambye ikoresheje ibyuka biryana mu maso nyuma ikarasa mu kivunge ku ikubitiro, hafunzwe impunzi 21 mu kwezi kwa kabiri. Mu kwezi kwakurikiyeho hafashwe abandi babiri barafungwa. Mu kwezi kwa kane polisi yakoze imikwabo mu nkambi ya Kiziba, maze abapolisi binjira mu nkambi ku ngufu abandi barayigota. Minisiteri ishinzwe impunzi n'ibiza yavuze ko byari bigamije gucubya umwuka mubi mu nkambi. Ku itariki 30 z'ukwa kane n'iya mbere y'ukwezi kwa gatanu nabwo habayeho guhangana hagati y'abapolisi n'urubyiruko rw'impunzi, nabwo polisi yakoresheje ibyuka biryana mu maso. Icyo gihe hakomeretse impunzi 14 harimo n'umwana, kandi umwe mu nkomere yaje gupfa agejejwe ku ivuriro ryo mu nkambi. Nyuma yo gushyamirana impunzi 30 zahise zitabwa muri yombi, izindi 12 zirafungwa hagati mu kwezi kwa gatanu, bituma abafunzwe bose baba 65. Cyakora iyi raporo ivuga ko hari babiri barekuwe, mu gihe uwundi umwe yahamijwe gukwirakwiza ibihuha bigamije gusebya u Rwanda imbere y'amahanga, guteza imidugararo muri rubanda no gukoresha imyigaragambyo n'inama binyuranyije n'amategeko. Abandi bo baracyakurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Amnesty International isanga binyuranye n'amategeko mpuzamahanga kuba abategetsi b'u Rwanda barega impunzi mu manza nshinjabyaha kubera gusa ko zigaragambije. Ivuga ko bitandukanye no kuzirega guteza imvururu mu gihe hari ibimenyetso bifatika. Uyu muryango uvuga ko ari uburenganzira bwa buri wese kugaragaza ibitekerezo no gukora inama mwituze. Uyu muryango wongera gushimangira ko hakwiriye gukorwa iperereza ku mbaraga z'ikirenga igipolisi cyakoresheje. Usaba ubutegetsi bw'u Rwanda gutangiza iperereza ryigenga kandi ridafite aho ribogamiye, hagasuzumwa niba imbaraga z'ikirenga polisi yakoresheje mu gutatanya abigaragambya zari ngombwa. Iri perereza kandi ngo niryo ryazerekana niba imbaraga zakoreshejwe zarubahirije amahame y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Kubw'uyu muryango, abayobozi bose bakekwaho uruhare muri ubu bwicanyi bakwiye kuba barahagaritswe mu kazi mu gihe iperereza rikorwa, kandi haboneka ibimenyetso bifatika bagacirwa imanza nta kubogama. Amakuru dukesha abakurikiranira hafi ibibera mu nkambi ya Kiziba n'abafitemo imiryango avuga ko n'ubu hari abatinya kugera hanze y'inkambi kubera gutinya ko nabo batabwa muri yombi, batewe ishavu no kuba badashobora kwibuka babo bishwe barashwe n'igipolisi cy'u Rwanda kandi byakabaye ari uburenganzira bwabo. Bavuga kandi ko ubuzima bwarushijeho kuba bubi, ko nta bwinyagamburiro bakigira ku buryo n'abajyaga guca inshuro hanze y'inkambi ubu batakibitinyuka. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika batifuje ko amajwi n'amazina byabo bitangazwa, bemeza kandi ko batizeye ubutabera bw'u Rwanda ku bantu babo bafunzwe, kuko Leta y'u Rwanda yabafunze ishaka kubacecekesha no gusibanganya ibimenyetso bigaragaza ubugome yabagiriye.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi inama nshingamateka na nkenguzo amateka by'igihugu ziriyamiriza ingingo y'inama ya ONU ijeje umutekano ku isi y'ugutahukana abasirikare 1,000 b'Abarundi bari mu gihugu cya Somalia kugarukana amahoro n'umutekano muri icyo gihugu. babishikirize ku muhingamo wejo kwa kane abashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi bari bagiye kwishura ibibazo by'abashinga amateka n'abakenguza amateka ibindi kuri inkuru tubibwirwa n'umumenyesha makuru wacu Evariste Nziko Banyanga
muri kano kanya tukaba tugomba tugice tubuze kubyerekeye ingabo z'igihugu cyacu ziri mu gihugu cha Somalia.
Uwo ni Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi ariko abwira abashinga amateka rongoye n'abakenguza amateka imva n'imvano igikorwa kidasanzwe cyo kumuhingamo uwo wa kane umukuru w'inama nshinga amateka yuguruye icyo gikorwa yasabye zeno ndaruvukanye umukuru w'umugwi w'abashinga amateka w'amaho ujejwe ivyo kwivuna abansi n'umutekano gushikiriza ibibazo ibi ni bimwe mu byashikirijwe n'umushinga amateka zeno ndaruvukanye
ingingo yo gutahukana ingabo z'u Burundi ziva muri Somalia yoba yafashwe igihe ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika ryari rirongowe n'utwa igihugu cy'u Rwanda gisanzwe kitabanye neza n'u Burundi kuva mu mwaka wa 2015 uyatwara iryo shyirahamwe nta ruhara yoba zifisemo kuva igihe ubutungane bw'u Burundi bushiriye ahabona abagize uruhara mu igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Mekene Ndadaye cyaragaragaye ko uwahoze arongoye u Burundi Major Petero Buyoya umukozi ahambaye w'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika yabigizemo uruhara ruda sanswe bego ubuyoya nta ruhara afise muri urwo rukwikirane rw'ingingo bigayitse zifatirwa u Burundi harimwo n'iyo ngingo yo gutahukana inteko iyo ngingo yo gutahukana inteko n'imbariyo leta y'u Burundi ihagaze hehe kuri ico kibazo
umushikiranganje wo kwivuna abansi Emmanuel Namvukiye w'umutekano Alegiome Bunyoni basanga iyo ngingo ari yo guhohotera u Burundi n'abarundi bakavuga ko ibihugu byarungitse abasirikare mu gihugu ca Somalia byari byumvikanye n'ishyirahamwe ry'umuryango wa Afrika ko abo basirikare igihumbi bategerezwa kuva mu ngabo z'icyo bihugu muri 2021 bakababazwa n'ingene iyo ngingo yahavuye yego u Burundi bwonyine umushikiranganje wo kwivuna abansi w'u Burundi ntiyadidinganije mu kwagereza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yahora arongoye umuryango w'umwe bwa Afrika ko ari mu bafashe iyo ngingo abategetsi b'u Burundi bita gahotoro
iyo ngingo rero nk'uko mwabibajije yafashwe wararongoye iryo shyirahamwe ari wariramutwa atawokekeranya ko nabo bafatikanije umugambi ugayitse wo kuza baratwononera ukuntu turiko turiyubaka batoba babifise nk'uruhara nta cemezo canditse mfise mugabo ntawo byirengagiza yuko batoba babifise nk'uruhara kuko nk'uko nabivuze ubwa mbere bazi yuko igitunze u Burundi ari amafaranga y'agaciro iyo bava muri icyo gikorwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia mugabo nibyo bibaza sivyo
umukuru w'inama nkenguza amateka Reverien Ndikuriyo wewe asanga iyo ngingo yo gutahukana abasirikare b'abarundi abayifashe batifuza ko Somalia n'akarere bironka amahoro akavuga ko atakindi bifuza atari ugukamisha umutekano muke
East Africa bariko barayirondera kuko irakomeye umva bariko bararondera umwasi agira inguvu yinjire muri East Africa nibyo barondera hanini ko Somalia bacha bicira barengana bacha batangura kuza bije muri Kenya umwe batangura kwipakiza no modoka bagibaza batangura kuza guturikira ngahi wacu ivyo byose bavuga bati bari bafite inguvu no mu rundi woshikirwa ere sababu niyo elema ishobora kudufasha guhungabanya East Africa nibaza yuko leta y'u Burundi yo kwitegura igakingira ubwa mbere ingabo zisigayeyo zikingirwe neza zikingire ntibazihwikire nk'uko nyakubahwa umukuru w'inama nshinga amateka yaravuze icyo nje jambere gikuru
ikigira cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka umushinga amateka agatorwa asa afise icyo saba cokorwa kugira iyo ngingo ntigire ingaruka mbi
nagombera gutera intege leta nk'uko nyakubahwa umushikiranganje wo kwivuna amaso yabivuze ku ngingo bafashe navuga nti iyo ngingo bafashe yuko bovugana ayibandanye kumbura hari ubwo yogira ikibyaye ariko kandi nkuko n'abandi babivuze bidakunze abantu bikaba ngombwa ko bataha batahe mu mutekano batahe mu mahoro ntihagire uwundi murundi twaburira hariya hantu
naho rero inama nshinga amateka na nkeguza amateka byasohoye urwandiko kuri uno wa kane rwiyamiriza itahukanwa ry'abasirikare b'u Burundi igihumbi mu bagiye muri Somalia ntaco vyahinduye ku ngingo ku muhingamo w'uno wa kane amakuru dukura mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi avuga ko abasirikare bagera ku 200 baharugwa mu bategerezwa gutahukanwa mu Burundi hatarenze kugenekerezo rya 2018 kuno kwezi kwa kabiri burishi ndege bavi Mogadisho bagana ikibuga cy'indege cya Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
Inama nshingamateka na ngenguzamateka isaba leta y'u Burundi kwiga ingene yokura abasirikare bose b'abarundi bari mu gihugu cha Somalia mu gihingingo yo gukura abasirikare igihumbi muri ico gihugu itohagarara. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi kandi bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka ntibatahura kugenera leta ivuga ku bushikiranganje bw'ubutungane bufise ikibazo c'uburyo ariko bitigira iby'abanyororo biri mu mabohero bikabandanya biba umurengera ufatiye ku byari bitegekanijwe. Ivyo babishikirije mu gicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yari kashikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe n'ubushikiranganje bumwe gukira mu kiringo c'amezi atandatu arangiza umwaka w'2018. Umenyesha makuru wacu Raymond Zimana niyo ngura dufitiye.
Icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu ariko acikiriza ibyaranguwe mu mezi atandatu arangiza umwaka wa 2018 mu byaranguwe n'ubushikiranganye cy'imibwe gukira birarongoye. Gaston Sindimwo yemeza ko mu byagoye ubushikiranganye bw'ubutungane harimo ikibazo cy'uburyo. Ikindi icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu yashikirije nikijyanye n'ibitigira birenze by'abanyororo. Bamwe mu bashinga amateka ntibatahura ubwo bwinshi bw'abanyororo mu gihe batanga akarorero k'ibohero rikuru ry'imurambya ryategerezwa kujyamo abatarenga ijana ariko ubu ririmo abarenga 900. Defonse na Unkunda yibaze gituma amategeko yo gukora ibikorwa by'iterambere adakurikizwa kugira ibiharuro by'abanyororo bigabanuke.
Jo ni mabaza yo haratowe itegeko rivuga ukuntu bugabanya abantu mu maprizo cyane kiri cyane na travail d'intérêt général itegeko ryaratowe kandi twarasubiye para modifia le code de procédure pénale travail d'intérêt général ijemo kuba abantu bakora udukosa duto duto n'isimbo n'ukuntu baguma bavuga yuko baguma bagwihirana kandi aho les instruments juridiques zaragiye amategeko yaratowe mugabo ntaje mu nzu baguma bitoka gute aho bushize mu ngira ya mategeko kugira abantu bagaba
nayo kubwa umushinga amateka Fabiano Bancija Nino avuga ko ibitigira iby'abanyororo bibandanya bigwira kuko hari imanza zicibwa abejejwe n'abambizwe izera ntibarekugwe.
Hari imanza nyinshi z'abantu bapfunzwe zacitse ariko abantu batarekuwe kandi byari byoroshye bidasaba uburyo bwinshi hagaho kandi n'abandi bejejwe n'ubutungane cyangwa abandi bagasangana bamaze iminyororo batanga ari ibitigira kinini yo mu minyororo aho rero n'umushinga ntiyo kwidoga kuko barabona igituma ubona n'abandi bari kuri n'ubutungane bubonye bidegembya mugabo ntibari kugwa. Mu mpera z'umwaka uheze twahura abarenga igihumbi mubaza bariyongereye twasaba yuko bogerageza ukagira ingufu abantu bakari kugwa.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu arahumuriza abo bashinga amateka ko ivyo bikorwa by'iterambere bitakoresheje ubwo itegeko ari rishasha nayo kubatari kugwa bahejeje umunyororo sindi mwemeza ko hari abaca bigumira mu mabohero.
Twizeye yuko vuba cyane rwose tugiye gutangura gukoresha ibyo bikorwa kugira ngo bamwe babe basohoka kuko ariyo benshi usanga amabohero ariyo kuko bamwe bagize ngaha kubera gusamara kwa bamwe n'abandi ugasanga hari abantu mbere usanga barahejeje n'ikiringo cyo gufungwa. Ndaje umuntu imurambya amaze nk'imyaka itandatu yarahejeje gufungwa mugabo umupfungu yaje asubira kugaruka kumbe sanze ari mu yoga ari mizene ndamubuze
bijanye n'intwaro yo mu gihugu hagati. Icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka Gaston Rwasa yagarutse ku kudafata kumwe abanyepolitike b'abarundi
kumviriza kugenda uraba hirya no hino urasanga yuko tugifise intambwe yo kugenda abarundi ikintu cyo kutihanganiranira muri politike kiracyari nk'indwara. Nashaka rero gusaba yuko kunkurere mu bushikiranganje mu bamwe bamwe bose mu byo bacejwe nyabu nabo kwama bibutsa abantu yuko tubiza kubahana tukubahirizanya ku gihugu n'icyacu twese turabarundi twese hanyuma rimwe na rimwe nuko kutihanganiranira birashobora kugira ingaruka mbi iyo bamwe bamwe mu bategetsi usanga bariko baratwaramo nabi bagahaba mu uburenganzira abandi bagashaka kububima.
Aho sindimwo yishura ko uruhara ari rwa bose akemeza ko ku nzego nkuru z'igihugu babitahura ariko hasi yakira gahazi
kenshi akenshi ubushikiranganji ku rwego rwo hejuru hari igihe mubikora ugasanga barekuye imigambo kwigisha ukuri kwamye kuko uno munsi turazi ingene amahoro umutekano biri mu gihugu naoza gucinyiza urushange ubundi mugacho ikosi cyo mushikiranganji cyonyine igikorwa cya mwebwe banyakubahwa bashinga amateka banyakubahwa bakenguza amateka ko kenshi nimwe muba muri aya makomini nimwe muba muri iyo mitumba kuko hari usanga hejuru bigenda neza mugabo ugasanga hasi bikagenda nabi.
Ikindi cyavuzwe muri ubwo bujekiranganje nuko hari yategekanijwe ko hakirwa abarundi batahuka bari barahunze igihugu bashika 100,000 bavuye mu bihugu bya Republika iharanira Demokarasi ya Kongo, Kenya n'u Rwanda, ariko hatahutse abagera ku 23,991 gusa. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Iyi ni inkuru yerekeye Burundi. Abanyagihugu bo ku mutumba Ruhengeri, komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi, basaba ihinguriro ry'isukari bemerewe na komine haraheze imyaka irenga ibiri. Abanyagihugu bavuga ko mu kuronka amasoko y'imisigati barima bibagora. Ibindi kuri iyi nkuru twumvise mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Imisigati irarimwa cyane ku mutumba wa Ruhengeri ku ngo zirenga amajyanyenzwe zikuri uwo mutumba, nkuko byemezwa n'abajeje intwaro iziharugwa ku 400 zifite imirima irimwo icyo gitegwa. Abarimyi bacu bacumva ko bagiye kuronswa ihinguriro ry'isukari bari bazi ko bagiye kogorora.
Tumaze kuronka ihinguriro, yumva n'iterambere ku mutumba n'iterambere ku murimo. Twari twabishimye cyane kuko twaje tubona ko tujya tugire abantu badushikira imbere, tujya turonke amahera simba yo guhora turonka. Ariko gusa turacyabirindire ntiturabibona.
None bababwira ko itevye kubera
imvo ntayituvuze. Ituma ritevye
nimuvugana n'ababatwara
ko ibintu biri ko biraza bakatiragura inama kintu mbere cyabwira ho amagambo ugeze iyo nama tukaba tutayumva birarika.
Umutumba wa Ruhengeri uri mu kiyaga gikunjwe n'imisozi ihanamye mu gushikira imirima y'ibikaju ntibyoroshe kuko atari imodoka yo yose ishobora kuhashika. Ugiyeyo abara nk'iminota irenga 30 ariko aramandagara n'amaguru mu kuvayo naho agakoresha irenga 45 aduga imisozi. Abarimyi b'ibikaju wobo bamenyesha kuronka umwimba ari kimwe nayo kuja kuwushora ari kindi
igihe twaronka ako gahinguriro kegereye mwino komine cyoshika twebwe abenegihugu natwe kikaka kutugendera kuko nahantu tugishika naho gatoronke akunyu datupfuna cyane bihageze ahantu tugite parasa tukizane ahantu bategezwe kuduha amafaranga yo kwiteza imbere kitugendera ku mutwe kukata barabara rihari bire turi hafi yo kuvuga yuko twona kirandura tukarima ibindi byoroshe kubera tubona atahinguriro dufise.
Muri make abanyagihugu bararuha cyane baza guhiguka ari bwarana kuva habaje ingozi uduze umuzigo ngaho gatwara bitanu kabishwe urumugabo nyine ni ugutaya kurenze uba wamaze kumenagurika. Mugabo hari ihinguriro no gukwegeraho bashira mu cyuma ari gikoma gikora.
Bamaze kumva ko hagiye kuza ihinguriro ry'isukari imirima yaciye yiyongera kuko hariho abatahora barima imisigati baciye bayijukira. Kubera iryo hinguriro itarabaho haca haba ingorane ku isoko kuko imisigati isumba abakiriya.
Abakiriye tubakura muri twebwe nyine. Aho gusa icyo bikora ko bari bari byinshi amahera bamakeye umva pri iragabanuka
gute
amahera bamakeye kubera bya bari byinshi cyenge ni amahera yo kenya amahera yo kenya amahera bamwe bagura nabo ni bakenye ne baza kubwishi umva amahera cyaba make.
Abo banyagihugu bamenyesha ko imyaka iri kiraba myinshi iryavuzwe ritarataha bagasaba ko imvugo jana ingiro
bimaze nk'imyaka irenga nk'itatu n'ubu rero turabona uhubwira kane waje muraba rero muri ya migabi ya komine mukaguma mwibuca nk'abamenyesha makuru kugira iryo hinguriro cy'ikigikazu riboneke mu komine yacu natwe tubone ikintu gikozwe muri cya gikazu cyacu ngira ngo twose tutizukira ku kirima dufise amagara meza.
Umugambi wo kubaka hinguriro ry'isukari ku mutumba wa Ruhengeri usanzwe mu gitabo cy'imigambi y'iterambere komine Gashikanwa itegekanye kurangura mu kiringo cy'imyaka 5. Musomyi wa komine Gashikanwa Ndiragije Jean Françoise twamurondeye dusanga arafatiriwe hagataho Ndikwiminwe Janvier umwe wajeje intwaro ku mutumba wa Ruhengeri avuga ko ari intambamyi babwiwe n'ababarongoye zituma uwo mugambi utaja mu ngiro.
Byagumye bicumbagira kubera ibarabara n'amatara ko ari kure nicyo twasanze bica bibagora kuronka amazi yegereye hasi kugira amazi akorane nayo matara kugira abace baronke iryo hinguriro babonye uburyo bwinshi bwo hitanwa nayo mazi ava kure.
Ariko amazi amasoko dusumira yarabonetse
ego ejo bundi barabitubwiye ko bitegezwa gukogwa kandi byihuta ko iryo hinguriro itegerezwa kuza.
Mu gihugu cy'u Burundi gushika no mango harangwa ihinguriro ry'isukari imwe rudende riri mu mwanako bw'u Burundi mu ntaya Rutana rigizwe n'imitaya yavuye muri leta no mu bikorera utwabo ku mutumba Ruhengeri muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi. Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye, tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi yose kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.